Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Olivier Kwizera.
Ndabahaye mwiriwe nongera ndabani kaze murano makuru tugiye kubashikiriza izi ni zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Kuri uyu wa mbere ni wo mwaka w'ishure wa 2023 shira 2024 watangura mu gihugu cyose. Umushikiranganje Jeje Ndero n'ubushakashatsi yavuze ko mu gisata cy'indero hakiri ingorane zitari nke nk'ubukene bw'intebe hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho. Ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura burasaba ko kongerezwa ingufu kugira imitumbi anamye igisagara cya Bujumbura ikingigwe. Inama nshingamateka na nkenguzamateka yemeje kuri uyu wa mbere icyegeranyo kivyaranguwe n'umugwi uje kumenya ukuri n'ukunywanisha Abarundi Sevea. Idoni mu kanya Mathieu habona Yesu niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kazi.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaramutsa no makuru tuyahere mu bijanye n'ivy'indero. Kuri uyu wa mbere niho umwaka w'ishure wa 2023 shira 2024 watangura mu gihugu cyose. Umushikiranganje Jeje Ndero n'ubushakashatsi yamenyesheje ko mu gisata cy'indero hakiri ingorane zitari nke nk'ubukene bw'intebe hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho. François Habyarimana yamenyesheje ko uyu mwaka w'ishure utanguye agiye gutunganya inyigisho mu kigo kiri Irusi mu ntara ya Karusi, akaba yasavye uyo wese akeneye gukurikira izo nyigisho kuja kwiyandikisha mu biro vy'indero mu makomine tumukurikira.
Mu gisata c'indero aracariho ibibazo bitari bike. Aha twovuga nk'ibitigiri vy'abanyeshure vy'umurengera mu birasi bitandukanye, na cane cane mu myaka ya mbere. Intebe z'abanyeshure n'ibikoresho mfashanyigisho, na cane cane mu mashure y'ubuhinga na imyuga, eka n'uburyo bwo kwiyunguruza ku bagenduzi b'indero mu ntara, kandi aribo bajejwe gukurikirana akanovera k'inyigisho muri ico gisata nyene cy'imyuga. Uyu mwaka tugiye gutanguza inyigisho muri cya kigo c'Irusi Ikarusi. Muri kino gihe abashaka kuzoja kwigayo imyuga bakaba bariko bariyandikisha mu biro vy'indero mu makomine atandukanye. Tuboneyeho akaryo ko kubamenyesha ko ari kigo gifise uburaro bw'abanyeshure bazoba bahiga. Twashaka rero guhimiriza abo bose bakeneye kwiga umwuga ko boja kwiyandikisha mu biro vy'indero mu makomine. Ihugurwa ry'abigisha rizobandanya kugira kanovera k'inyigisho kiyongere. Tuzobandanya kandi tugendera intara zitandukanye kugira twumvirize ibibazo bihanze abene gihugu, bihanze abigisha n'abarerwa mu gisata c'indero kugira ngo tubitorere umuti.
Mu ntara ya Gitega umwaka w'ishuri utanguye mu mashuri haranga ubukene bw'abigisha, na cane cane mu mashuri shingiro na inyuma ya shuri shingiro ya leta na yegamiye amadeni. Abarongo ya mashuri basigura ko vyavuye kubigisha baherutse kuja mu karuhuko k'izabukuru. Abo bayobozi ariko bamenyesha ko barindiriye abakozi bazobarungikira nk'uko ubuyobozi bw'indero muri ico gice bwabimenyesheje. Anise Ntangu.
Mu ishuri y'ibikorwa vya leta ETP abigisha batanu baratanguye ikiruhuko c'izabukuru bafise imyaka iri hagati ya 63 na 65 y'amavuka. Mu mpera z'umwaka w'ishuri uheze, uyu mwaka utanguye w'ishure 2023 shiri 2024, ubuyobozi bw'indero muri komine Gitega umuyobozi wa ETP Minadismasi avuga ko bwabemereye kuzubaha abigisha batatu gusa. Gutyo amenyesha ko abigisha bahari bagiye kugabangana ivyigwa n'amasaha ugwaruka rubashe kuronswa ubumenyi ndero bikwiye, kuko babwiwe ko umwe wese azokwigisha hagati y'amasaha 18 na 28 kundwi. No muri rise Gitega yahoze yitwa eneje abigisha batanu n'ukora mu bubiko bw'ibitabo barakukurutse. Ubuyobozi bugashikiriza ko hariho ivyigwa bitagira ababitanga muri uyu mwaka w'ishuri utanguye, naho bagerageje kuyagabanganya kuri abo ishuri risanganye bakoranywe bagasaba abijeje kubaronsa abigisha bakwiye kuneza y'ugwaruka na bugingo muri ivyo vyigwa bibuza abigisha hari icigwa c'ibiharuro gisanganywe amasaha atari makeyi mu kuba mu vyigwa bikuru bikuru mu bisata bitandukanye n'amasomero atandukanye mwishure shingiro rya Musinzira ya kabiri umuyobozi itangishaka Emery akamenyesha ko abigisha bane aribo batanguye ikiruhuko c'izabukuru avuga ko hazoba harakora abigisha basigaye mu kurindira ko abazohabwa akazi n'ubushiranganje vyega babashikira hamwe n'abakorera bushake barungikwa na commune igitega Anise Ntanguvu Radio Indundi Culture
Anise Ntanguvu kuri ivyo rero bishikizwa nabo bayobozi umushikiranganje w'indero François Habyarimana yamenyesheje ko hariko haratangwa akazi kubigisha 2912 uyo mushikiranganje agasigura ko kugira abakorera bushake bashikirwe bose akiburamwo ibibanza bishika hafi 5600 Habyarimana ariko abasaba ko bitobaca intege ahubwo boguma ku kivi bamwe mu gwaruka rurangure imigambi ifatanye n'ubuhinga bwa none mu gihugu barasaba ko yofatanya imigambi iterambere ko irarangurwa ubu no gukura intambamye zikibuza ugwaruka gushikira ubwo buhinga kugira babere umushinge w'iterambere mu kiganiro cyahuje ubwo gwaruka kuri uyu wa mbere hatanguzwa isabukuru Jeanette Kibujumbura abagize icyo bashikiriza bagarutse ku muvuduko udakwiye cyo kimwe no kuzimba kubwo buhinga ubushikiranganje buje ico gisata ariko hari umwizero butanga Norris Nduwimana
abagize icyo bashikiriza muri ico kiganiro cyatanguriye iryo sabukuru bahuriza kuri imwe mu byo kugwa kugira ngo igitigiri c'abakuru mwimbo mu buhinga bwa none ciyongere mu gihugu ikizu bwa mbere kikabukuzimba kwabwo hamwe n'umuvuduko wa internet udashemeye Ferdinand Ernest Arimasi n'umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe Kit Hub rimwe muyigisha ubwo buhinga abamaze gushika mu mashuri nshingiro no mu za kaminuza
cyo gusubiramo ibijanye n'umuvuduko wa internet birakenewe cyane ivyo byojana no gusubiramo ibijanye n'ibiciro hamwe no gutera intege ugwaruka ruri muri ico gishata duka ababijeje rero barakwiye kutugabaniriza
ibyo bushikiranganje bujijwe ubuhinga bwa none no gutuma tumana ko bubona ko bidatangaje kubera ingorane igihugu caciyemo Salvatore Nshimirimana ajeje igisata cy'ubuhinga bwa none muri ubwo bushikiranganje yamara arahumuriza
Burundi nkuko tuzi ko ari igihugu kiriko kiragerageza kwiyubaka kiriko kiraraba tugerageza kuzana imigambi y'ikoresha ry'ubuhinga bwa none kubera ibindi bihugu byose byateye imbere muri iki gihe ubuhinga bwa none nk'urufungurizo rero abushikiranganje bwacu buba buri hafi na hafi y'abantu bose bariko baraza muri iyo
ikindi kidashimwa n'ubwo gwaruka n'icikagurika ry'umuyaga nkuba gibonekeza mu gihugu ibyemejwe n'intumwa y'ubushikiranganje bujejwe ubuhinga bwa none muri ico kiganiro we abona ko ubuhakwiye izindi mpinduka mu migamire iri kwirarangura
atamuyaga nkuba amanteni bikunda ko yaka neza bitwara uburyo bwinshi n'andi matekinoloji emergente menshi tutashaka gukoresha ibyo byose Burundi buriko burabyerekana kugira abajeje gufata ingingo babifatire ko kugira ikoresha ry'ubuhinga bwa none kizobe ikintu kibaho tutavugisha amajambo gusa ariko tubayemo
kuva mu myaka y'2013 hatangujwe umuhora w'ubuhinga bwa none bise fibre optique mu Gifaransa ibiharuro byo bushikiranganje bujejwe ibyo gutumatumana ko hamwe n'ubuhinga bwa none byo mu mwaka uheze byerekana ko abashobora kubushikira mu gihugu cyose batari bwarenge ibice 10% intama mikomeye ukaba ubukene bw'ibikoresho nk'imashine nyabwonko amatelefoni ashobora gukoreshwa ibikorwa by'ubushakashatsi hamwe n'urugero rw'abazi gusoma no kwandika mu gihugu rudashemeye
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kirtano makuru arabandanya ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura burasaba ko kongereza ingufu kugira imitumbi yanamye igisagara cha Bujumbura ikingigwe mu gihe kuri uyu wa mbere hugurugwa ingwi yahariwe bidukikije muri komini sare mu ntara ya Bujumbura umushikiranganje bidukikije yasavye abanyagihugu bose gukura amaboko mu mpuzu mu guca imikobeko gutera ibiti hamwe no gukingira amasoko y'amazi Idonido na Jean de Nahimana
Donald, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Uyoni muna matari winari ya Bujumbura, Desire Nsengiyumva, ariko umutumba wa Karunga, ahariko hugurugwa indwe hari w'ibidukikije kuri uyu wa mbere n'umushikiranganje w'ibidukikije Sanctus Niragira, aho uwo mutware yemeza ko iyo ntari rimwo uturorero tugaragara twerekana inkurikizi zihindagurika y'ibihe, aha akavuga ibomagurika y'imisozi muri komine ya Isare, imyuzurira yo mu Gatumba hamwe no mu Gatunguru. Uyo mutware asaba ko hobo twigoro kurusha mu gukingira imisozi ihanami igisagara cha Bujumbura hamwe no kwagura kuzindi komine umugambi wo guca imikobeko uri kurarangurwa muri komine ya Isare.
Hanyuma tugashishikira gusaba na cyane cyane gushyira ingufu ku misozi ihanamiye igisagara cya Bujumbura, kuko hariho ihangiro ry'icyubahiro rivuga yuko amazi yose yokwera ayo nayo ntahandi bizobonekera. Nyakwa mushikiranganji mugihe muzaba muri hariya mukaraba ntahangwa muzosamo niyo yazananye
umushikiranganje w'ibidukikije Sanctus Niragira aremeza ko koko uburundi nabwo nyene buhura n'intambamyi zihindagurika y'ibihe, ariko umushikiranganje akerekana ibibwirizwa gukogwa kugira ibidukikije byubahirizwe.
Akamaro rero ko gukingira ibidukikije mu guhangana n'ihindagurika y'ibihe ni ntangere, nta n'umwe yokwigira sindabibazwa. Kugwanya inkukura mu guca imikobeko mu matongo yacu, gutera ibiti aho hose hari isi tambaye, kugwanya twivuye inyuma abo bose baca ibiti bidaciye mu mategeko, kugarukana akanovera k'isi ndimwa n'ibindi byinshi bituma ingaruka mbi ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe zigabanuka, nk'uko mwama mwabihimirije n'abajejwe uburimyi nkingi y'iterambere.
Uyo mushikiranganje arongera agasaba abanyagihugu kwitwararika gutera ibiti haba ku mikobeko hamwe no kubungabunga amasoko y'amazi.
Tubasabye kwijukira guca imikobeko mu matongo yose kugira turwanye inkukura amazi aho yotumbereye iki aho yotumbereye iki aho yotubereye ikibazo, ahubwo atubera amahirwe mu kunyengetera mwisi ndimwa ibitegwa byacu bibandanye kutotahara.
Umunsi wahariwe ibidukikije ukaba utegekanijwe guhimbazwa nyezina kwa 22 Nyakanga uno mwaka muri komine n'intara ya Ruyigi, ku cifugo ibidukikije bikingiwe ingaruka mbi zihindagurika y'ibihe ziragabanuka.
Ijando je na Imana Ugwego ruje yo gukinga ibiza n'isebe ruvuga ko umugambi wo kubaka dige ku ruzi Rusizi utaraja mu ngiro kubera basanze uburyo bwatanzwe bwari ubwo gukora ibirometero 2 gusa mu gihugu ruzi rurenze ibirometero 12. Aniseni baruta kavuga ko nyabuna habwirizwa gukogwa hose ari naco gituma uwo mugambi wasubiye kwigwa. Mu gihe ikigo c'igihugu ijebu giherutse gutangaza ko hagiye kugwa imvura y'umurengera, nibaruta avuga ko hari amasita ariko arasubigwamwo kugira aze yakira abazoti zabo, agahamagarira n'abatware bo muzindi ntara kubaka aho kwakira boti zabo kubera imyuzurira. Tumukurikire.
Umuyobozi mukuru w'ikigo ijebu yarateye umukono kugwandiko rumenyesha yuko mu Burundi hazoba imvura nyinshi mu bice byinshi by'igihugu. Ndabahamagarira abene igihugu gukora ibikorwa byo gusibura imiferege kugira ngo y'amazi y'inkukura ntabatere. Tugahamagarira rero intwaro ko yohimiriza abene igihugu ko bagira isuku aho babaye, kuko ayo mazi akenshi akashazanana na zangwara zivyaduka nk'ikiza cakorera tumaze iminsi duhangana naco. Mu rwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye, inkuru twayifashe nkankama turayimenyesha, na cyane cyane ko turiko turitunganya kugira ngo dushobore kuramira imiryango izoba yasinzikaye kubera ayo mazi menshi. Umugambi rero wo kubaka dige wasanze hari naho atari mu muti urama, kuko wo kubatswe ku gice kingana ibirometero 2 gusa. Hanyuma rero kugira ngo hakingigwe igice cyose cya Gatumba byabaye ngombwa ngira ngo ko uwo mugambi usubigwamo, ni naco gituma cyo kibazo cyafashwe mu minwe n'ibiro bya nyakubaho umushikiranganje wa mbere, aho yakoranije abashikiranganje 5. Rero iwo mugwi waratanze icegeranyo turindiriye yuko abadukurira baduha intumbero, ariko icifuzo nuko mu Gatumba ho kingigwa hose. Icyo twebwe ariko turakora nuko tugiye gusubiramwo ajya masite ya Maramvya Sobel na Kinyinya ya 2 kugira ngo nihaba abantu bazoteshwa izabo n'aya mazi menshi agiye kuza tuze turonke aho tubashira. Kaba mbere dusaba no mu zindi ntara ko kwiyumvira aho boshira abantu hamwe muri izo ntara hotegwa n'imyuzurira yotuma abantu batizabo.
Inama shinga mateka range nguza mateka yemeje kuri uyu wa mbere cegeranyo c'ivyaranguwe n'umugwe uje kumenya ukuri no kunywanisha barundi CV ni cegeranyo cyo kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2022 bimwe mu biri muri ico cegeranyo harimo ko uyo mugwe usaba ko kubakwa ivyibutso bitoto mu bice bitandukanye by'abantu canke indongozi bishwe mu bwicanyi bwakorewe abarundi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1935 no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 umugwe Severe ukaba watangaje mu mwaka wa 2021 ko ubwicanyi bwo mu gihumbi kimwe amajana 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu Egide nahayo
ikiganiro cyashikirijwe inama nshingamateka n'inkengo z'amateka kuri uyu wa mbere n'umugwe Severe kigizwe n'ibitabo 52 z'impapuro zirenga 1019 muri ico cegeranyo harimo ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abishwe bagatagwa mu binogo rusangi no gutohoza ku bwicanyi bwakozwe n'akayigihumbi kimwe amajana 1965 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 umukuru wa Severe Pierre Claver Ndayicariye yavuze ko ivyo yakoze muri ico kiringo ari ukwita izina ubwicanyi bwakozwe mu bice bitandukanye afatiye kuri ubwo bwicanyi umukuru w'umugwi Severe yasavye ko kubakwa ivyibutso vy'abahitanywe n'ubwo bwicanyi
umugwi Severe usaba leta y'u Burundi kubaka izo nzira karengane icibutso kiriko amazina y'abagandaguwe bose ico cibutso co kubakwa mu Kamenge vyoba vyiza cane erekeye igandagu bajyanya kubaha Musenyeri Gabriel Gihimbari kubaka icibutso aho yagandaguriwe mu ntara ya Kirundo urasaba kandi ko kubaka icibutso co kumwibuka mu ikambi ya Muha
ukubaka ivyo vyibutso bishigikiwe namwe mu bashinga amateka Terence Manirambo nariko akagira amakenga kuvyokurikira inyuma y'iyubakwa y'ivyo vyibutso.
Vyibutso ni vyinshi. Ndakunze kumva no mu raporo agira kuvugwa n'intero zatangwa bavuga bati oba icyibutso kimwe kikubakwa ahantu hamwe twibukira ngo amagome gihushaciye. Ariko rero ntibisigura yuko n'abandi bo amatubiye batokwibukwa. Ari nk'ishure, ari nk'ibarabara, ari nk'ibitaro byo bavyiza. Ariko numvise vyibutso ejo azaza abandi atwenge tokene icyo cyacu usanga biko biragora.
Ariko amukuru mu Severe avuga ko ivyo vyibutso biri mu vyofasha kwigisha
abarundi baratinya ivyibutso vyinshi bihugu biteye imbere ni shure ni gitabo cigisha ugasohoya amafaranga ivyibutso niyo nzira yo kwigisha abuyu munsi n'abazovukejo batazoronka abasigurira bayubonye ingene byagenze
nkuko warumaze kubishikiriza umugwi Severe ukaba kanongeye gusaba ibihugu vy'Ububirigi n'Ubudagi uvuga ko vyagize uruhara mu bwicanyi hagati y'abarundi muri iyo myaka cyo kimwe n'abandi barundi gusaba ikigongwe asoma itangazo y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka rigico rivuze kuri ico cegeranyo umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yasavye ikigongwe kuri ubwo bwicanyi ku izina ry'izo nzego
en tant que représentant du peuple ne dukoma mashi kuri iki kigongwe dusabye
Egide nahaya no makuru tuyarangirize mu bijanye n'ivyo budandaje urudandazo wa gusima yikomanye yo muri Republika Iharanira Intwari Rusange ya Kongo gwahagaritswe mu Burundi kuva kuri uyu wa mbere n'ikigo kije kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN umuyobozi mukuru wa BBN yasiguye ko icyatumye afatwa iyo ngingo ari uko iyo komanye yihinduriye ibitegire vyerekana ubuziranenge bw'iyo sima Severes Ndayikengera ahamagarira abadandaza kutarangura iyo sima tumukurikira
iyo kompanyi yari maze iminsi ikorana n'abagira komande y'isima nyinshi ngahe Burundi kuva no munsi iyo kompanyi abayigira ko komande turabihagaritse muti ni kubera iki mubihagaritse hariho stoke y'abantu bagize ko komande ayi wacu baragenda muri obuha kugirisha analyse byagenze gute abo bantu baraje kugirisha analyse zabo ikintu bita resistance mécanique entre traction friction inyuma y'iminsi 28 obuha muri laboratoire des études batoye yuko ari 67 n'ibice 66 mugabo abantu bake bigira iwabo kubera kumbure baraba amanorme batayakwije baca barihindurira ibitigiri baca biyandikira 69 n'ibice 66 ikintu cyitwa resistance mécanique en compression inyuma y'iminsi 28 laboratoire ya Obuha yatoye amajana 429 n'ibice 66 baca baragenda barihindurira bagira amajana 479 n'ibice 66 ntagira umudandaza asubirayo kugirayo command. Nihabari wagize command tuzofatanya n'abandi bagenzura ibi bintu tumborohereze bamusubiza amafaranga yiwe isima nizo subira kwinjira ngaha.
O rero yari Severest Ndayikengera umuyobozi mukuru w'ikigo kije kugenzura ubuziranenge bw'ibidandaza wa BBN. Nino kuyijoje turangirije kwa no makuru mwakoze mwe mese mafasha umanyo ko yumviriza dushimire Mathieu habona Yesu ari mu buhinga bw'ivyoma tubifurije kugira umugoro wa mwiza murakoze.
Olivier Kwizera.